Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti banywanyi mwabonye butandukana. Ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Ikaze kuri radio yanyu. Duhite duhera ku makuru yo hirya no hino ku isi Aloyizi Bigirimana arayatubwira.
Bagize mwaramutse Thomas turahera kuyavugwa muri Somalia. Abantu hafi indwi barishwe mu bitero bibiri byabaye jo ku munsi wa gatatu ibitero muhari w'iterabwoba Al-Shabaab wemanze ko ari wo ubibazwa. Abo bantu bishwe igihe abagabo babiri bitwaje inkoho batereye ikibuga c'indege mpuzamakungu ci Mogadishu gisanzwe gicungerewe bikomeye. Igipolisi kivuga ko mu bafuye harimwo umwenegihugu wa Somalia hamwe n'abanyamahanga batanu. Abagabo babiri bakoze ico gitero bahavuye nabo bicwa n'abajejwe umutekano nkuko bivugwa n'umuvugizi w'igipolisi Major Abdifatah Aden Hassan. Hassan yavuze ko umwe muri abo banyamahanga yari umusirikare wo mu nteko z'umwe za Afrika ziri kubungabunga amahoro n'umutekano muri Somalia zizwi nka AMISOM. Abandi bane bari abamenyereza bafasha leta ya Somalia kwigisha ingene bategura ibisasu byatezwe mu kuzimu. Kuri icyo kibuga cy'indege niho hari n'icyicaro cya AMISOM hamwe n'abatari bake mu badiplomate b'abanyamahanga bakorera i Mogadishu. Muri Afrika kandi ishyirahamwe ry'ubutunzi ry'ibihugu byo mu burengero CEDEAO ryarahamagaje inama idasanzwe ejo ku munsi wa gatanu ku ruhagarara rwa politiki muri Mali. Yatumiwemo umusirikare arongoye ico gihugu cyo mu karere ka Sahel Assimi Goita. Iyi nama izobera i Accra ku mugwa mukuru wa Ghana mu gihe haheze hafi indwi intumwa ya CEDEAO muri Mali igiye ibamaka mu biganiro bigamije kugarukana ubutegetsi bwa gisivile. Ibihugu 15 bihurikiye muri CEDEAO biriko biraremera igisirikare cyafashe ubutegetsi muri Mali mu 2020 biciye muri kudeta basaba gutunganya amatora mu mezi ari hagati ya 12 na 16. Ariko umusirikare ari ku isonga ry'abakoze kudeta Assimi Goita yaramaze kurahira nka perezida w'imfata kibanza gushika ubu yaranse gukurikiza ibisabwa n'amakungu ngo atunganye amatora muri icyo kiringo. Ntibiramenyekana nimba Assimi Goita azohava yitabira iyo nama yatumiwemo ya CEDEAO. Nayo yavugwa hanze y'umugabane wa Afrika ha muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Madeleine Albright ni umukenyezi wa mbere yabaye umushikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu ha muri Amerika. Yaritabye Imana ahitanywe n'indwara ya kansere akaba yari afise imyaka 85. Imbere yo kuba umushikiranganji w'imigenderanire, Albright yabanje kuba ambasaderi wa Amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Bimwe mu byamuranze muri icyo kiringo kiwe cya politike yaraharaniye ko ishyirahamwe OTAN ryagura imbibe agira n'inguvu nyinshi kugira uwo muryango kurwaniriza umwansi hamwe ugire icyo ukora kugira hagarikwe genocide yo mu bihugu byo mu Buraya bwo mu bumanuko bushyira ubuseruko bigizwe na Slovenia, Croatia, Bosnia na Herzegovina, Serbia na Macedonia bikunze kwitwa ibihugu byo muri Balkan. Genocide yo mu Rwanda yabaye Madeleine Albright ari ambasaderi wa Amerika muri ONU inyuma yayo yavuze ko yababajwe nuko atabashije kuyihagarika. Intambara ya Uburusiya muri Ukraine, leta ya Perezida Joe Biden ejo kwa gatatu yaragirije Uburusiya kuba bwarakoze ibyaha byo mu ntambara muri icyo gihugu cya Ukraine. Umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'andi makungu Anthony Blinken yavuze ko yisunze amakuru amaze kujya ahagaragara leta ya Amerika yemeje ko abasirikare b'Uburusiya bakoze ibyaha byo mu ntambara muri Ukraine. Ibi byaha byegetswe ku Burusiya mu gihe Blinken hamwe na Perezida Joe Biden baza bari ku mugabane wa Buraya mu nama yihuta ya OTAN yiga kuri intambara nyeneri kibera muri Ukraine. Umushikiranganji Blinken yavuze ko asangiza aya makuru n'ibindi bihugu bicuditse byo muri OTAN. Aremeza ko habonetse amakuru y'ibitero bya bunyamaswa byatewe kuba sivile. Rusiya bwagirizwa gusambura inyubakwa, amashure, amaduka y'urudandaza, imodoka z'abasivile n'imodoka za Rusiya habanira. Baniha ariko ibi byose igihugu cy'u Burusiya kirabihakana. Abasiga ubuzima muri intambara n'abamenyesha makuru barabandanya kuhasiga ubuzima. Umumenyesha makuru mu Rusiya yakorera ikimenyesha makuru gikora mu gisata cy'amatohoza citwa The Insider yariciwe mu gitero cy'u Burusiya mu mugwa mukuru Ukraine. Ikimenyesha makuru yakorera cyatangaje inkuru ejo ku munsi wa gatatu. Imbere yo gukorera icyo kimenyesha makuru, umukenyezi Oksana Baulina yabanje gukorera ishyirahamwe rirwanya ibiturire ry'utavuga rumwe na leta y'u Burusiya. Alexei Navalny yishwe ariko afata amasanamu y'inyubakwa yasambuwe na misile z'u Burusiya ku mugwa mukuru Kiev. Mu gitondo cejo kwa gatatu nyene uwundi akora umwuga wo gufata amasanamu ya video yakorera televiziyo mu gisagara cya Mariupol kiri mu ntambara y'u Burusiya nawe nyene yarasize ubuzima muri ibi bitero biriko biraba mu gihugu cya Ukraine. Abandi bamenyesha makuru bamaze gufira muri intambara y'u Burusiya muri Ukraine barimwo umunyamerika, umufaransa hamwe n'umunya Ukraine.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Chuti zacu, mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com, no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio Yacu. Naho ku radio yanyu mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25, metero 31 na metero 41. Muri iki gihugu cy'u Burundi hari inzego nyinshi zikeneye gushorwamo imari.
Nabyo biho amashanyarazi, nk'uburimye by'ubutare n'agataka, kandi urabona yuko no kwiga cyane bisadufite nta n'ubwato buhari bashobora kudufasha kuba bwato.
Odase Ndayizeye ni umuyobozi w'urunani ruhuza abagwizatunga bo mu Burundi, CFCIB mu magambo magufi y'Igifaransa. Yabivugiye mu nama ihuza abashoramari b'Abarundi n'Abaganda iteraniye i Bujumbura. Mu Rwanda, leta irimo iraha abana urukingo rwa kabiri rw'indwara y'imbasa kugira ngo rubongerere ubudahangarwa. Naho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abaganga bahagaritse akazi mu nkambi y'impunzi ya Rusenda kubera bagenzi babo batatu bashimuswe n'abantu bataramenyekana. Aya makuru turayarambura mu kanya gato cyane, nimujye kure. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru y'ibiyaga bigari rero tuyahere i Bujumbura mu Burundi, hakoraniye inama ihuza abashoramari b'Abarundi n'abaturutse muri Uganda. Impande zombi ziyemeza gukorera hamwe mu migambi yo kwagura isoko ry'ibicuruzwa muri ibi bihugu bibiri bisangiye akarere k'Afurika y'Uburasirazuba, EAC. Ibindi tubibaze mugenzi wacu Pierre Graver, niyo nkuru uri i Kigali mu Rwanda.
Urunani ruhuza abagwizatunga bo mu Burundi rwizeye ko inama yabahuje n'abagenzi babo baturutse mu gihugu cy'u Buganda ari ingirakamaro ku butunzi n'iterambere ry'igihugu. Muri iyo nama y'iminsi itatu iriko irabera i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi witwa Runani bw'abagwizatunga, CFCIB yatangaje ko hari ibisata byinshi bigikeneye gushirwamo imitahe n'amahinguriro. Ibyo bisata Odas Ndayizeye yabibwiye bagenzi we bavuye mu gihugu cy'u Buganda kugira ayo mahigwe ntabace mu myanya y'intoke.
Ibyo nabyo biho amashanyarazi, nk'uburimye by'ubutare n'agataka, kandi murabona yuko no kwiga cyane bisadufite nta n'ubwato buhari bashobora kudufasha kuba bwato, kandi na bene ni uko nyine hari nk'Abarundi mwashaka bariko barakorera mu Buganda, kuko hariho n'Abaganda bariko barakorera ngaha. Murabona yuko mbere bafite n'Abahinde benshi baca ari benshi, bose bazafise imigambi bafise ubumenyi butuma Uburundi butera imbere. Ivyamwa ivyo vyose nico guhingura. Murabona imyembe hari igihe yera cane ariko ntibiba dufise ihinguriro. Ico arituma ya myembe ibaye myinshi igahingurwa. Hama rero yaje y'imyembe ikaguma ihari umwaka wose. Ivyo bigatuma no kwishora hanze dushora iyo jivyo kunda. Ijya mikeke haje no vyandagara bikaja mu magopo. Amata usabye ni dusanga ari ayibaye. None iyo ni dentweke kana amata nti yashi. Nta n'igihari.
Abagwiza tunga bavuye mu gihugu c'u Buganda nabo bizeye kungukira vyinshi muri iyo nama. Umushikiranganje w'ubutaka, inyubako n'iterambere mu bisagara, Judith Nabakoba yagiye arongoye izo ntumwa, yemeje ko atankeka kwabo bagwiza tunga barenga 200 baserukiye abandi bazoshinga imitana n'amahinguriro mu Burundi. Ati biharo bitwereka ko Uganda bushorera mu Burundi bidandazwa bifite agaciro karenga miliyoni w'amadolari ya Amerika ku mwaka, n'abarundi bagashorera mu Buganda ayari munsi yayo gato. Ariko twizeye ko inama izotuma abagwiza tunga bamenyana, hanyuma ubwo rugero rukiyongera cyane. Nukuri ndazi ko abagwiza tunga bazova ngaha bamenye amakuru akwiye y'ingene bozana imitahe, kandi ko n'amahinguriro azoshingwa ku bwinshi. Namwe turabahaye ikazi wacu, imiryango iruguruye. Leta y'u Burundi nayo yemeje korohereza abo bagwiza tunga mu bizokenerwa byose kugira ngo bazane imitahe yabo. Umushikiranganje w'ubudandaji n'amahinguriro Chantal Nijimbere yavuze ko bisanzwe biri mu murongo igihugu cihaye wo kugwiza umwimbo n'ubutunzi. Yibukije ko ivyo bihugu bibiri vyamye bihanahana ibidandazwa kuva kera. Aha Ubuganda bwavuze ko byose bizoshoboka mu gihe akare ka Afrika y'ubuseruko EAC karimwe amahoro ndetse kakorohereza uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu. Ati vyahitiye bijanye na politike, amahoro n'umutekano mu Burundi vyaratumye haba agahaze mu guhanahana ibidandazwa. Hakiyongera ko rero ikiza c'umugera wa corona vyumvikana ko mu karere hamwe habuze amahoro twese bitugira ko ingaruka. Twizeye ko ababijejwe batwumva, kuko twebwe turaba ingene isoko rimeze n'urudandazwa rwacu gusa. Abagwiza tunga bavuye mu Buganda basavye Uburundi kugurura umupaka ico gihugu gihana n'icu Rwanda kugira ngo ubwo rudandazwa rugende neza. Bibukije ko ubu kugira ngo bakure ibidandazwa iwabo babitwaye mu Burundi barinda kuzunguruka bagaca mu gihugu ca Tanzania kubera imipaka y'u Rwanda no Burundi yugaye. Aha inyishu yatanzwe nuko ari kibazo ca politike kandi kizokemugwa n'ibiganiro vya politike nyene. Yamara umushikiranganje w'ubudandaje mu Burundi yabaremesheje kw'intambwe igeze kure kugira ngo ico kibazo kive mu nzira. Utwari gisata c'ubudandaji mu biro vy'ubuserukira umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC yaserukiye uwo muryango muri iyo nama, nawe yashimangiye ko amasezerano yo guhanahana ibidandazwa mu bihugu bigeze uwo muryango abwirizwa kubahirizwa n'ibihugu byose, kandi atamakore n'amatagisi y'umurengera rishwe. Pierre Claven Inkuru, Kigali, kubyijwe rya Amerika.
Pierre Craven niyo nkuru, urakoze. Noneho rero duha umwanya Asumta Kaboyi atubwire ibi bikorwa bya Ministeri y'Ubuzima y'u Rwanda irimo ikingira imbasa abana bari hagati y'imyaka 5 n'6 y'amavuko. Bari barakingiwe mbere, ariko rero urukingo rugamije kubongerera ubudahangarwa. Asumta, umwanya ni wawe.
Itangazo rya Ministeri y'Ubuzima risaba abaturage bafite abana bavutse mu mwaka w'ibihumbi 2016 na 2017, ni ukuvuga abafite imyaka 5 n'6, kongera kubakingiza indwara y'imbasa. Iri kingira ryatangiye kwa mbere iki cyumweru, rizasoza mu mpera z'iki cyumweru, rirabera mu bigo by'amashuri cyane cyane arera abana b'inshuke. Ijwi rya Amerika ryagiye mu murenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo, aho twasanze abana biga mu ishuri ry'inshuke barimo gukingirwa. Madamu Nagasindi Judith bari mu bikorwa byo gukingira yasobanuye impamvu y'iri kingira rya kabiri.
Twakingiye abana bavutse mu 2016 na 2017, kuko abo bana mu gihe bakingirwaga bakiri batoya urukingo rw'urushinge rwari rutari rwatangira gukoreshwa mu Rwanda. Ubu rero aho ruziye abo bana twanze ko bacikanwa, Ministeri y'Ubuzima ifatanyije na RBC bategura iki gikorwa cyo kubakingira. Iyi ni gahunda ya leta yo kongerera abana ubudahangarwa ku ndwara y'imbasa, kuko bari baregeze guhabwa ibitonyanga bakiri batoya bibakingira imbasa, ariko ubu ngubu tugeze ku rwego rw'umuntu rwo kubatera urushinge mu rwego rwo kubustinga kugira ngo twizere neza ko turimo kweradika imbasa. Abavutse mbere yaho bo ubu ngubu imyaka bagezeho n'ubundi ntago bakiri mu rwego rw'abana tuvuga ko bafatwa n'imbasa ku buryo bworoshye. Buri muntu wese yafatwa n'imbasa, ariko iyo urengeje imyaka 7 amahirwe yo kurwara imbasa abatakiri menshi.
Abakozi b'ibigo nderabuzima nibo basanga abana ku mashuri bigaho ndetse no ku midugudu ku bana bataratangira kwiga. Ni ibikorwa bigirwa mu ruhare n'abajyanama b'ubuzima.
Nanye nitwa Murekatete George, inshingano z'umujyanama w'ubuzima muri iki gikorwa cyo gukingira imbasa mu bana batoya b'imyaka 6 n'5. Twamubirije ababyeyi kujya gukingiza ku masite ku bigo by'amashuri, ubu turi gufasha abaganga gushyira abana ku murongo, kubashyira ku rutonde, hari fishe turi kwandikaho turi kubakorera.
Ibigo by'amashuri byifashishijwe mu kugeza ubutumwa ku babyeyi bafite abana bari mu cyiciro cyo gukingirwa, abandi bakabwirwa n'abajyanama b'ubuzima ndetse n'amatangazo anyuzwa ku maradiyo. Nubwo uburyo bwakoreshejwe ari bwinshi, haracyagaragara ababyeyi batazi iby'iki gikorwa. Abandi bamwe bavuganye n'ijwi rya Amerika bo mu murenge wa Rusororo.
Igikorwa cyo gukingira kirimo kuba kimbasa mwakimenye?
Nago twakimenye.
Imbasa si yo murayizi?
Tujya tuyumva nako nago tuyizi. Na wigize abimbwira.
Nkunda kumva cyane radio mu gitondo, ariko ntago ndabyumva neza, ntago nabyumvise.
Ntago wabyumvise?
Ayo makuru ntago ndayamenya. Nsaba niba ari igikorwa cyihutirwa, ubwo nabwira umudamu wanjye kubera ko ari mu rugo akajya kubaza hafi kubera ko ari mu rugo nta kibazo.
Oya, nta bintu bari bazi. Kuri radio yo numvise amakuru y'iki gutyo mpita mbizimye.
Abari mu bikorwa byo gukingira abana bagaragaza ko barimo guhura n'ingorane zinyuranye. Madamu Nagasindi yagarutse ku bibazo bahura nabyo muri iki gikorwa.
Imbogamizi turimo guhura nazo ni ibihe bidasanzwe by'imvura. Kuva ku ishuri ujya kurinde, hari igihe ugera ku ishuri wari ugiye gukingira abana, imvura ikabiraguye, urabona twideplasa dukoresheje moto cyangwa se hakaba naho tugera tugenza n'amaguru. Iyo imvura iguye rero bituma tutabasha kugera aho twageraga. Iyindi mbogamizi duhura nayo ni ababyeyi bafite imyumvire yo kuvuga ngo abana bacu ko twabakingije, kuki mwongera kudukingirira abana? Abo nabo nyine biradusaba ko abana babo tubareka tukabanza tukigisha ababyeyi kugeza babyumvise.
Umwaka ushize ubwo hizihizwaga umunsi mpuzamahanga wo kurandura indwara y'imbasa wo mu kwezi kwa 10 kwa buri mwaka, Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko nubwo hashize imyaka 28 nta muntu mu Rwanda ugaragarwaho n'indwara y'imbasa, ababyeyi badakwiye kudohoka. Ababyeyi basabwaga gukomeza gukingiza abana babo bakivuka iyi ndwara y'imbasa. Buri tariki 24 z'ukwezi kwa 10 isi yose hizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya no kurandura indwara y'imbasa, ukaba ari umunsi watangiye kwizihizwa mu Rwanda mu mwaka w'2012. Minisiteri y'Ubuzima itangaza ko buri mwaka u Rwanda rukingira abana 1,660,000 bavuka. Leta isobanura ko ikoresha inkingo zifite agaciro kagera kuri $10 million z'amadolari, ni ukuvuga asaga $100,000,000 mu mafaranga y'u Rwanda. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika. Noneho tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abaganga bakora ku ivuriro ryo mu nkambi y'impunzi ya Rusenda bahagaritse akazi. Impamvu ni bagenzi babo batatu bashimuswe n'abantu bataramenyekana mu cyumweru gishize, n'ubu bakaba bataraboneka. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira muri Kivu y'Epfo.
Aba baganga bahagaritse imirimo yabo bagera ku 10, bamwe muri bo bari mu ngo zabo, usibye umuganga umwe uri ku ivuriro yiteguye kwakira indembe. Aba baganga bemeza yuko bahagaritse imirimo yabo mu rwego rwo gusaba ko bagenzi babo bashimutiwe ku kigo nderabuzima cya Katalukulu barekugwa. Jimmy Bishemeye ni umuyobozi userukira impunzi z'Abarundi mu nkambi ya Rusenda, asobanura ko aba baganga bo ku ivuriro ryo mu Rusenda bagiye kumara icyumweru batavura impunzi.
Cyatanguye kwa 5 heze, hari byavuye ku baganga ba ku ivuriro ry'i Katalukuru, barafashwe ari batatu batwarwa n'imigwi itazwi. Hanyuma kubera icyo gihe abandi baganga bagenzi babo baciye bifatanya nabo mu babaro barahagarika kuvura. Kuva icyo gihe n'ubu abaganga ntibariko baravura. Ku ivuriro dufise mu nkambi abaganga ntibariko barakira abantu. Hari umuganga umwe niwe ashobora kwakira ugiye arembye rwose.
Veronica Ntawunice na Esperance Munezero ni impunzi zo mu nkambi ya Rusenda, basigura yuko bavuye muri village zabo bagiye kwivuza ku ivuriro ryo mu nkambi ntibabona babavura.
Ngiye gupimisha rero ngiye gutondekesha ifishi, ebaga umuganga umwe acambwira ati nimugende utiri mu greve ubu nta kuvura, nca ndataha. urumva nace rero ndiyumvira ko ndozobyara ndagira ndabibura rero ubu sinzi ko ndo aho ndo byarira niko mara sindahazi icyo twosaba gusa mwari mukwe kugirane udufasha mukatura ndankino kuno nyine bazo baragirane bazo batuvura
aya mu nkambi vuro re hari nago turiko turavuka ngo bari muri greve nukuvuga ngo haturahangayitse turahangayitse na cyane cyane ko dufite n'ubukene bw'amafaranga atanu ngo turi bugenda no kugwana imiti mu mafarumasi ngo turayironka kandi tukadusanzwe tuzi ko n'umundi n'umuntu wo mu muganga wo mu farumasi bamufasha ariko arakotera urushinge cyangwa ariko arakushyira iseru umuntu ubundi yandikiwe agasha
kubera ukuguhagarika imirimo kw'aba baganga usanga zimwe mu mpunzi ziri kujya kwivuriza hanze y'inkambi izindi nazo zikajya kugura imiti kuri za farumasi Nzoyihaya Matias ni impunzi yo mu nkambi ya Rusenda
nk'abagendana ubumuga hoho twebwe dufite ikibazo gikomeye ko nk'ubu bica bisaba ko umuntu ava mu ikamba akajya kwivuza inyuma y'ikambi nka twebwe rero tugendera kuri beki ugasanga ugendera kuri beki imwe wundi ntaranaronka n'iyo beki kugira umve ngaha gushika epfo mu ikambi epfo ikambi nta kintu vraiment nta nguvu nta kikuko nta gakinga kakunguruza gahari n'amabarabara ni mabi ugiye hajya kwa muganga nawe kugira usabe ambulance bakubwira ngo manukariye
Jimmy bishemeye uhagarariye impunzi zo mu Rusenda asaba ishyirahamwe rya seri ko ryavugana n'abo baganga bakongera gukora imirimo yabo uko byari bisanzwe
twebwe twasabye haseri kuko twende tubifise mu ruhara nubwo ari twebwe turiko turahura n'ingaruka mbi zo gutwarwa kwa baganga icyo dukeneye no kuvugwa dukeneye kuvugwa barabu kuntu babigenza n'ababandanya baravugana babe baravugana n'abo bantu batwaye baganga babo mugabo twe tubananye tuvugwa nta kindi twifuza kuvugwa aba batafashwe babandanye ibikorwa hanyuma nabo babe baraganira n'abo bantu mukura ko icyo kibazo kiva mu nzira mugabo twebwe tube turavugwa
twagerageje kuvugisha ishyirahamwe rya ADC ryo rishinzwe ubuvuzi muri ASR ntibyadukundira urugaga rw'abaganga muri Fizi rugaragaza yuko abo bantu bashimuse bagenzi babo bari kubasaba $12,000 by'amadolari kugira ngo babarekure aba baganga b'abakongomani bashimutwe Katalukulu bari basanzwe bavura impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Mulongwe babifashijwemo n'ishyirahamwe rya ADC ari naryo rishinzwe ubuvuzi muri ASR mu baganga bane bashimuswe barimo n'umugore umwe muri bo umugabo umwe ni wabashe gucika bari bamushimuse kuri ubu umutekano wo mu nkambi n'afi y'ivuriro wari wifashe neza ugereranyije n'uko byari bimeze mu minsi ishize Vedase Ngabo ku bwa Radio Ijwi rya Amerika uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo
mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda tuve mu biyaga bigari bya Afurika noneho turebere hamwe uko byifashe mu ntambara Uburusiya bwagabye kuri Ukraine uyu munsi yujuje ukwezi ikinyamakuru cyegereye leta mu Burusiya cyandika kuri murandasi cyitwa Komsomolskaya Pravda cyatangaje ko gifite amakuru ya Minisiteri y'Ingabo z'Uburusiya avuga ko abasirikare b'Uburusiya 9,861 bamaze gupfira mu ntambara muri Ukraine naho abandi 16,153 bamaze gukomereka nk'uko ikigo ntaramakuru Reuters cy'Abongereza kibyandika iyi nkuru yamaze umwanya kuri interinete maze Pravda irayisiba isobanura ko yari yanditswe n'abajura bita hackers mu cyongereza bari bigaruriye urubuga rwayo mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru kuri telefone umuvugizi wa presidence y'Uburusiya Dmitri Peskov yatangaje ko ntacyo yavuga ku nkuru ya Pravda naho Mikhailo Podolyak umujyanama wa perezida wa Ukraine we yanditse ku rubuga nkoranyambaga Telegram ati mu by'ukuri iyi mibare ahubwo ni nka kimwe cya kabiri cy'abasirikare b'Uburusiya bamaze gupfira mu ntambara nta makuru yigenga kuri iyi mibare araboneka kugeza ubu gusa Minisiteri y'Ingabo z'Uburusiya yatangaje ku itariki ya kabiri y'uku kwezi kwa gatatu ko intambara yo muri Ukraine yari imaze kubicira abasirikare 498 no gukomeretsa abandi 1,597 nta yindi mibare mishya Uburusiya buratangaza naho ibitangazamakuru bikomeye byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika The New York Times na CNN bivuga ko Uburusiya bushobora kuba bumaze gupfusha abasirikare bari hagati y'2,700 n'10,000 muri Ukraine icyitwa Newsweek gihereye ku byo Ukraine itangaza cyo cyongeraho ko bari abasirikare b'Uburusiya bapfira muri Ukraine barimo abo mu rwego rw'abajenerali 5 ku bahanga mu bya gisirikari ibi biramutse ari byo koko byaba bisobanuye ko abayobozi b'urugamba baba batarinzwe uko bikwiye cyangwa se baba bafite ikibazo cy'itumanaho ridafite ibanga. Ku ruhande rw'ingabo za Ukraine naho biragoye kumenya abasirikare bamaze gupfa, ariko igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kibikurikirana hafi kivuga ko bashobora kuba bageze ku 400,000. Kubirebana n'abaturage ba Ukraine b'abasivili bamaze guhitanwa n'intambara, ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bwa muntu ritangaza ko rimaze kubarura 953 barimo abana 117 n'abandi 557 bakomeretse. Risobanura ko bazira ibisasu biremereye bya roketi za misiri zirimo bita ipersonika, ni ukuvuga zihuta byibura inshuro 5 kurushijwi n'ibisasu by'indege z'intambara, Uburusiya bwo buhakana kurasa ku basivili, nyamara bwashyize ingufu cyane mu kurasa imijyi ariko nta n'umwe burigarurira neza. Abaturage ba Ukraine bamaze guhungira mu bihugu by'abaturanyi. HCR ivuga ko bamaze kurenga 3,000,000 abenshi abarenga 2,200,000 bari muri Polonye, naho abavuye mu byabo ariko bakiri imbere mu gihugu muri Ukraine HCR ivuga ko barenze 2,000,000. Mu rwego rwa diplomasi, President Volodymyr Zelensky wa Ukraine avuga ko yifuza cyane guhura na mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin amaso mu yandi, kandi ko yiteguye kumwemerera ko atazasabira igihugu cye kwinjira muri OTAN, umuryango w'ubutabarane w'ibihugu bituriye amajyaruguru y'inyanja Atlantika, niba Uburusiya nabwo bwemeye guhagarika intambara, gukura abasirikare babwo bose muri Ukraine no guha Ukraine ingamba zifatika kandi zidakuka ko butazongera guhungabanya umutekano wayo. Uburusiya bwasobanuye ko bwateye Ukraine bushaka kuyibuza kwinjira muri OTAN, kandi ko bushaka kwambura intwaro Ukraine ikaba igihugu kidafite aho kibogamiye mu bibazo by'isi kimwe na Autrichia na Suède. Perezida Zelensky yatangaje kandi ko yavuganye n'umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose Papa Francisco amusaba kuba umuhuza, ariko papa we ntaratangaza nimba yabyemeye cyangwa nimba atabyemeye. Naho President Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika azajya mu Burayi ku wa gatanu w'iki cyumweru guhura na bagenzi be bayobora ibihugu by'umuryango wa OTAN ku kibazo cy'intambara y'Uburusiya muri Ukraine. Azasura kandi by'umwihariko kimwe muri byo aricyo Polonye. Ku rwego rw'ubukungu, sosiyete zikomeye ku isi zicukura kandi zicuruza peteroli n'ibiyikomokaho nka BP yo mu Bwongereza, Exxon yo muri Amerika na Shell yo mu Buholandi zafashe icyemezo cyo guhagarika gukorera mu Burusiya kubera ibihano amahanga yabufatiye. Abahanga bemeza ko kuva muri iri soko byatangiye kugira ingaruka z'ibiciro ku isi. Ubushinwa n'Ubuhinde ntibafatiye ibihano Uburusiya, ariko Ijwi rya Amerika ishami ry'ikimandarini ururimi rwo mu Bushinwa isobanura ko Uburusiya bufite ingorane cyane zo kugurishayo peteroli na gaze, ibintu bibiri bya mbere bigize ubukungu bw'Uburusiya. Uburusiya ni igihugu cya gatatu ku isi mu bukungu bwa peteroli inyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Arabia Saudita. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanyi, ni ahangaha aya makuru twabateguriye muri aka kanya ahumurije. Ndabashimiye cyane ko mwateze amatwi, maze rero mugire umunsi mwiza, murakarama. It's the MP Record. Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile.
Dusangire jambo yahuje benshi muri sanga.